Tangura.
Abarundi mwese mukoraniye aha irabira kandi mwiyumvire indamuka yo hambere aramukanya akayego hambere abakuru muri ngaha nimwiyumvire indamuka yo hambere aramukanya akayego abanyokuru bacu bo hambere aho baramukanya akayego yaga yagira urwaruka rw'iki gihe kumva indamutso yo hambere aho none amajambere tugezemo nigira amahoro gira intwaro ibereye ya demokarasi baramukanya akayego aho hambere urwaruka n'intore nimwiyumvire indamukanya yo hambere baramukanya akayego aho hambere komini ya ngozi nimwiyumvire indamukanya yo hambere baramukanya akayego aho hambere abanyokuru bacu bo hambere aho baramukanya akayego yaga yagira urwaruka rw'iki gihe twumva indamutso yo hambere aho none amajambere tugezemo nigira amahoro gira intwaro ibereye ya demokarasi baramukanya akayego aho hambere intara ya Kirundo nimwiyumvire indamukanya yo hambere baramukanya akayego aho hambere komini ya Mwumba nimwiyumvire indamukanya yo hambere baramukanya akayego aho hambere bakomini ya Ntega nimwiyumvire indamukanya yo hambere baramukanya akayego aho hambere abanyokuru bacu bo hambere aho baramukanya akayego yaga yagira urwaruka rw'iki gihe twumva indamutso yo hambere aho none amajambere tugezemo nigira amahoro gira intwaro ibereye ya demokarasi baramukanya akayego aho hambere